Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi kuri mikro hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Joy Diane ninahazwengiye kuwashikiriza amakuru no mugoroba. Mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 kwa twumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'Ijwi rya Amerika. Abasirikare ba Monisco bishe abanyagihugu babiri bo muri Kongo ejo kwa Mungu, babarashe bamenyekanye igihugu bakomokamwo bava muri Tanzania.
Byaturakaje, byatumye biba ngombwa ko tubyamagana. Twumvise yuko abakoze ibyo bintu n'abasirikare ba Monisco bavuye mu gihugu cya Tanzania bamaze gufatwa. Tutegereje yuko ibihano bifatwa.
Uno mushinga mateka ayobangira Safari Nshuti aserukira karere ka Masisi mu namashinga mateka ya Kongo. Hagataho muri Kongo inyerekano yo kwiyamiriza Monusco irabandanya. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muyagezweho ijyana no kwisi. Nancy Pelosi atwaye namashinga mateka ya Amerika yageze muri Singapore, bitekanije ko akubitira gato muri Taiwan. Ubushinwa ntibwipfuza ko agendera ico gihugu bwanagabishije mbere ko akawunyuza ikirenge buzokwihora. Wa mbere ku mugabane wa Afrika yatowe ku bwandu bw'ibihara vy'inguge muri Sudani. Donido ni mukanyisasi. Nongere ndabahikaze ndayahere kuyageze hiryani no kwisaho. Nancy Pelosi atwara inamashinga mateka ya Amerika yamaze kugera muri Singapore, bitegekanijwe ko Madame Pelosi azoja no muri Taiwan. Igihugu c'Ubushinwa ntibukeneye ko agendera Taiwan. Ibindi turabibaza Oriane Itangishaka.
Ni mu rugendo rw'iminsi ibiri ajanyemwo n'umugwi w'abandi bashinga amateka. Muri urwo rugendo muri Aziya bivugwa ko bashobora kongera ko igihugu ca Taiwan. Pelosi yabonanye n'umukuru w'igihugu Hamila Jacob hamwe n'umushikiranganje mukuru Lee Hsien Loong. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amahanga bwa Singapore bwamenyeshije ko Pelosi azobonana n'abandi bategetsi ba leta. Mu ijambo yashikirije, Pelosi yatangaje ko ari kumwe n'abashinga amateka batanu b'abademokrate muri Aziya mu ntumbero kwerekana imigenderanire ikomeye cyane iri hagati ya Amerika n'ibihugu vyo muri ako karere. Pelosi ntiyatomoye neza nimba azokwinuba ivyo igihugu c'Ubushinwa kivuga ko kidashaka ko aca muri Taiwan muri urwo rugendo rwiwe rufise ku rutonde ibindi bihugu nka Malaysia, Korea y'Epfo, Ubuyapani n'ibindi. Nancy Pelosi agiye muri Taiwan azoba baye umutegetsi wa mbere wa Amerika wo ku rwego rwo hejuru ashitseyo kuva mu mwaka w'1997, aho Newt Gingrich yari muri ayo mabanga Pelosi arimwo yagirayo urugendo. Gingrich nawe nyene yari yagiye aherekejwe n'umugwi w'abashinga amateka.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho hiryaniro ku isi. Muri Sudani naho havugwa umuntu wa mbere yasanganywe umugera w'ibihara vy'inguge ni mu ntara ya Darfur. Fidene yo ngabo arabandanya n'ino nkuru.
Kiranganje ujeje rw'amagara y'abantu bwatangaje mu ijoro ryo kumunsi w'Imana ko umuntu afite imyaka 16 yasanganywe uwo mugera mu rwiheze mu ntara ya Darfur yo mu burengero bw'igihugu. Nta birenga ngaho byatangajwe ku vyerekeye uwo muntu. Ubwo bushikiranganje bwatangaje ko hari abandi bantu bagera kuri 38 bikekwa ko banduye ikiza cy'umugera w'ibihara vy'inguge, ko yamara vyibonekeje ko badafise uwo mugera inyuma y'uko bapimwe. Mara umwe muri bo yarasanganywe uwo mugera mu ntara ya Darfur yo mu burengero. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bariko bakora kugira bamenye abantu bose boba baregeranye nawe mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ryo mugera. Ukwiyadukiza kwikiza cy'umugera w'ibihara vy'inguge bishobora kugira ingaruka zikomeye mu ntara ya Darfur yasenzikajwe n'ingwano yamaze imyaka itari mike, hamwe n'ibindi bice vya Sudani. Icyo gihugu gishobora gukumirwa n'amakungu. Indwara ifitanye isano n'ibihara vy'inguge yaribonekeje mu bice byo mu karere ko muri Afrika yo hagati na Afrika mu burengero, imbere yo gukwiragira mu bice bitandukanye byo ku isi. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje mu kwezi guheze ku kiza cy'umugera w'ibihara vy'inguge ari ikibazo kigeramiye amakungu gitegerezwa guhagurukirwa byihutirwa.
Afrika y'Epfo isanga inzovu zicwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera amahembe yazo ziyongera cyane, zariyongeye cyane mu mezi atandatu ya mbere no mwaka w'2022, mu gihe abahigi bahinduye icerezo baja muri za parke zigenga. Ejo ni Mukankusi adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Minisitiri ushinzwe ibidukikije Barbara Chrissy wabivuze kuri uyu wa mbere yatangaje ko izindi nkura 10 zahizwe mu gihugu kurusha mu gice cya mbere cy'umwaka ushize bikaba byaratumye umubare wose hamwe uba 259. Ubuhigi muri icyo gihugu gikize ku nganda kurusha ibindi bya Afurika bwari bwongeye kuzamuka mu mwaka ushize nyuma y'uko ingamba zari zafatiwe icyorezo cya COVID-19 mu mwaka 2020 zikuweho. Afurika y'Epfo barwamo hafi 1/2 cy'inkura zose z'umukara zishobora gucika ku mugabane wa Afurika. Ni nacyo gihugu gifite inkura nyinshi z'umweru usanga zibasiwe kurusha izindi. Ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije no kuba maso byariyongereye mu cyanya cyamamaye ku isi pariki y'igihugu ya Kruger. Byatumye abahiga izo nyamaswa bimukira muri za pariki zigenga no mu ntara ya KwaZulu-Natal nk'uko Minisiteri y'ibidukikije ibigaragaza. Mu itangazo ryayo, Minisiteri yavuze ko aho ariho hishwe inyinshi mu nkura uyu mwaka. Guhiga inkura akenshi bigirwamo uruhare n'abantu bari imbere mu gihugu hamwe n'abanyarugomo b'abanyamahanga bajyana amahembe yazo hakurya y'imipaka. Minisiteri ishinzwe ibidukikije muri Afurika y'Epfo yavuze ko ayo mahembe ashakwa cyane by'umwihariko ku mugabane wa Aziya, aho agemurwa mu bihugu nk'Ubushinwa, Malaysia na Vietnam.
Abakozi bagenzi bacu kuri aya makuru agezweho hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijugi Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari duhereye muri Congo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera muri Republika Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu basubiye kugira imyerekano yo kwiyamiriza ingabo za ONU mu gisagara ca Beni mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Imyigaragambyo yaganaga ku cyicaro cya MONUSCO. Abapolisi ba Kongo barashe ibyuka biryana mu maso, naho abasirikare ba leta ya Kongo barasa amasasu mu kirere, bityo imyigaragambyo iranyanyagira ariko nta muntu wakomeretse. Iyi nkuru dukesha ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa ivuga ko abashinzwe umutekano ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinze amahema imbere y'ikigo cya MONUSCO kugira ngo bahakambike maze bakirengere. Abasirikare ba MONUSCO nabo bafunze irembo ry'ikigo cyabo n'ibimodoka binini by'intambara bitamenwa n'amasasu. Umwe mu bayobozi b'impirimbanyi za demokarasi n'uburenganzira bwa muntu bakoresha imyigaragambyo witwa Loswire Shabani yatangaje ko abaturage bazakomeza kwigaragambya kugera igihe MONUSCO yise bamukerarugendo ibaviriye mu gihugu. Mu minsi 7 ishize abaturage 18 n'abasirikare 5 ba Loni bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo yo kwamagana ingabo za MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Thomas Kamirindi, abo tukivuga ku vya Kongo, abasirikare bakomoka muri Tanzania bari muri brigade yitwa brigade intervention, n'uvuga ijejo gutabara ya MONUSCO, nibo bagize uhara mu kurasa abantu babiri ejo kwa Mungu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe n'uwahagarariye muri Kongo biyamirije ubwo bwicanyi. Umushingamateka Ayobangira Safari Nshuti aserukira akarere ka Masisi mu namashingamateka nawe yabwije ijwi ry'Amerika ko ari igikorwa kigayitse cyane kandi gishobora kongera umwuka mubi hagati ya MONUSCO n'abanyagihugu. Yabwiye mugenzi wacu Venuste Shimimana aho yatanguye amubwira impamvu byamiriza ubwo bwicanyi.
Ni ikintu kwanza twatarye twabonye ko ari igikorwa kije tenda kongera umwuka mubi muziko y'abaturage Goma, yabari Goma, Ibeni, Butembo bari mu byo iyo kwanga MONUSCO. Kubona muri icyo gihe n'ingabo za MONUSCO nazo ubwabo zatangiye kurasa abaturage, usibye ibyo zinjiye ku mupaka zikoresheje ingufu kuko zasanze umupaka ufunzwe, ziraza zirasa ku mupaka, zibomora umupaka, zinjira ku ngufu zirasa abaturage, ariko zirasa ninuza n'abapolisi naba FARDC. Donc ni kintu kidashobora kutuzanira umwuka mwiza ku buryo twebwe igihe turimo kugerageza kugira ngo abaturage kwanza bagabanya roho uburakari. Igikorwa nk'icyo kirimo ngo ahubwo kongera uburakari ku baturage ku buryo nabwo byadufasha nk'abayobozi kugira ngo gitwumvishe abaturage yuko Monisco iracyafite akamaro ni ibintu byaturakaje byatumye biba ngombwa ko tubyamagana ako twumvishe yuko abakoze ibyo bintu ari abasirikare ba Monisco bavuye mu gihugu cya Tanzania bamaze gufatwa tutegereje yuko donc ibihano bifatwa barebe n'ukuntu babasubiza iwabo.
Kuba ababikoze bafashwe no kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ndetse n'umuhagarariye aho ngaho muri Congo bose bamaganye icyo gikorwa, ibyo bishobora kugarura umwuka mwiza hagati y'abaturage na Monisco.
Nduba umwuka ukuntu meze uracyari mubi. Icyo dutegereje ni kubona abo basikari kwanza babashyire ku mugaragaro babasubize iwabo, tukizera ko n'igihugu cyabo kiraza kubafatira ibihano kuko urebye amategeko ya Monisco ntabwo igihugu cya Congo gifite ubushobozi cyo kubahana, bisaba yuko buri musirikare ahanwa mu gihugu cye. Dutegereje turebe uko igihugu cya Tanzania kizabyifatamo, ariko ni ikimenyetso kimeze nabi kubona abasirikare usibye kurasa ku baturage ako binjiye ku mupaka ku ngufu, none igihugu nka Congo gihora gitaka yuko ariho ibihugu byinjira iwabo ku ngufu, na Monisco ikaba iraho kugira ngo ifashe igihugu cya Congo nayo ubwayo irimo kwinjira ku ngufu. Ni ikimenyetso kibi cyane, bisaba yuko kabisa Monisco ikora ibindi bintu yo kugarura icyizere ku baturage. Ntabwo ari gusa itangazo ry'umurepresenta wa Monisco yo ubwayo ntabwo ihagije, tukeneye yuko berekana ko kweri ubu nona bazubaha usibye abaturage ba Congo ako bakubaha na Congo nk'igihugu gifite souverainete kidashobora kugendera ku bikorwa nk'ibyo bya Monisco byo gukora ibyo ushatse naho ari igihugu kidafite ari ubuyobozi.
Depute Ayibangira Safari, uravuga ko izo ngabo za Monisco zinjiye ku ngufu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, zinjiye ziturukahe, zari zizanywe n'iki?
Ni ingabo ubundi zari zisanzwe ziri muri Congo zaje muri ya brigade ya Monisco, ni ingabo za Tanzania zaje igihe cyo kurwana M23 zaje muri brigade d'intervention, none zari zagiye mu biruhuko mu konje zirimo kugaruka. Icya mbere cyadutangaje ni uko haje kugaragara amafoto yabo bakiri ku mupaka wa Uganda, ako ari abantu ba Monisco ugasanga bambaye ingofero za Monisco, bambaye za jire ye parbal, ariko hasi bafite imyenda ya gisivili, bambaye amakabutura ya matreninge, bambaye inkweto zisanzwe, amasandale, ako bafite n'imbunda. Bari bafite kwanza ishusho isa nabi mu zone y'ahantu ariho abantu nk'aba ADF, kubona muntu wa Monisco nawe usanzwe afite imyambaro yuzuye ako agashaka kwinjira mu gihugu cya Congo yambaye igisivili afite n'imbunda, niyo mpamvu abantu bo ku mupaka kwanza bari bafunze umupaka kugira ngo kwanza Monisco isobanure neza niba abo bantu kweri ari abasirikare bayo, kuko byagaragaye ko batari bambaye imyenda yose yuzuye. Izo ngabo za Monisco zishaka gusubira muri Congo zasanze umupaka ufunzwe ku buryo kugira ngo binjiremo barashe umupaka bakoresheje imbunda, barasa umupaka bamena ingufuri binjiye ku gahato.
Depute Ayibangira Safari, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Ivyimucuka hagati ya Monusco n'abanyagihugu muri Congo na Congo muri rusange turaza kwigaruka ko handi hata, ariko tubanze tunyarukire gato muri komune Mabayi yo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi, avuga ikibazo co guharika iyo ngeso abanyagihugu baho bakamenyesha ko iva kenshi ku bagabo. Mugenzi wacu Desire Hatungimana atugire ku muri ino nkuru.
Komine Mabayi ni mwe mu makomine atandatu agize intara ya Cibitoke iherereye mu rwego rw'u Burundi. Muri iyo komine haribonekeza izingeso yo guharika itandukanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Abagabo muri iyo komine bamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika icyo guharika kenshi bivaka hiwabo.
Haraho usanga bibwa ku muntu w'umugore wawe mbo wataha nta gufata nk'umushinga nta hashitse mu rugo wamubwira ati mpamazi ndarushe nta kubaze niyo waciye nabagabo nabone ntibihangana bakabona inkumi hariya ntibazihanganire bigaca bivamwo imvo zo guharika.
Imvo ya mbere hariho kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo tamweretse icyubahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfason kugira bamuyegereze mu ngeso gutyo birashobora kumutera kandi gatima akaja kurondera abandi. Iyindi mvo ya kabiri nayo birashika akaba ikintu no kutakurengwa y'umuntu Imana yahezagiye akaronka uburyo akubukoresha neza ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize.
Ni impalwite n'umugore yaharitswe amenyesha ko agishika mu rugo yarafashwe neza ariko mu nyuma umuryango wabo bararondeye uburyo bumaze kuboneka ibintu bitangura guhinduka amenyesha ko akaremye ku mugabo ariko yazize.
Yari umuntu arondera amahera akayaronka akayishimanira agasohokera hirya no hino akati yashaka hose akaba yo kwitegemza nyene umuntu afise amahera nanyu murabyumva. Gusa hano nyene iwacu mabaye bireze niyo ngere imihari je ku ruhande kuwanje nk'ibyo mvuga niboneye ko je nabonye ko yabitewe n'amahera yari yaronse baca basuzugura bakenyezi babo bafashanyeje kurondera ayo mahera.
Iyo ngeso abajijwe intwara wa muri komine Mabaye baremeza ko ihari kandi ibaraje ishinga. Baza umutima Silvestre umuhanuzi wa Mistanera ajejwe imibano amenyesha ko guharika vyibonekeza haba abanyagihugu bakenye n'abifise. Iyo hageze guhana abakoze ayo makosa izo mpande zose zibatera ikibazo akamenyesha ko kugeza ubu bisa n'ivyabananiye gutuza.
Twebwe turagerageza tugize nk'amanama tukabasigurira tukabereka ko ikibazo cyo kuza baraharika bo kireka nabo dufashe bamwe bamwe turabaca amande uretse ko kenshi usanga kubera imiryango ikenye bakayabura umuntu akabafunga ariko n'ubundi umuntu akabira kubarekura kubera badashoboye kuronka ubwo buryo. Hari abo usanga afise nk'uburyo akavuga ati jewe ibyo bihumbi ijana by'amande zobitanga kwe amaze kubitanga dutegeka ko uwo mukobwa yazanye acataha iwabo ariko tuza kwiro turiba dusanga bongeye gusubirana akagenda avuga ngo amahera aratanze ngo sino yaheba.
Ahirondereye Jean Fridolin alongoye igisata cha komine kijejwe kwakira abashaka kubaka biciye mu mategeko amenyesha ko bimwe mu bibazo bahura harimwo ibijanye n'abimukira. Afatiye kuri ibyo bibazo bahura misi yose arafite icyo asaba leta kugira nibura ibyo bibazo bijanye no guharika bigabanuke.
Twebwe mu bisanzwe aha muri leta civile kugira dushingire umusore nuko tumusaba nk'akaro nk'umusore avuye nk'ahandi cyangwa umwegeme hari impapuro zitatu tumusaba mugabo arashobora kubesha nk'ubu attestation de tas civile akavuga ko ari umusore kandi asanzwe afise uwundi mugore. Icyo twosaba leta rero nuko hakabaho informatisation ya etat civile kugira niba uyo muntu tumushize mu mashini tugaca tubona ko afise uwundi mugore hariya mu Kayanza cyangwa Ingozi kumusabye uca bitworohera ni naho wacu usanga ibintu byo guharika bigabanuka.
Uguharika birabujijwe mu Burundi kuva mwaka w'1980 hemejwe amategeko agenga ingo n'imiryango. Kuva icyo gihe ariko guharika ntivyigeze bihagarara mu Burundi abanyamategeko bakabona ko ibihano bidakakaye bihabwa baharitse ari byo bituma iyo ngeso itera amatatu mu miryango idahagarara. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Igira hirya ariko mata niki mwinyegera ariko abanyabugondere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
ngwiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa papa Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka.
Ngira hirya ariko mata. Niki mwinyegera ariko. abanyabugondere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwe tu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Combo Taxi mwitegurirwa kandi mukayigwaho na
La Benevolence ya Gloria
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na nabemereye ko tuza kugaruka ku kibazo kiri hagati ya MONUSCO na Republika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu inyuma y'imyaka 20 irenga MONUSCO iri muri Kongo bati ntacho mutumariye ejo harayihishwe babiri bishwe n'ingabo za MONUSCO zikomoka muri Tanzania myerekano irabandanya yo gusaba MONUSCO ko ikinjira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mgenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'abanyekongo baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafise amamuko mu seruko bwa Kongo wambe ni Pastor Sebakiana na Jonas Kamanzi bavuga ukuntu babona iyo myerekano n'umutekano muke ubandanya kurangwa mu ntara bakomokamwo turatangura twumva Pastor Sebakiana
iriya myerekano cyangwa iriya myigaragambyo ihaye bahariya so ni myigaragambyo nje uko nyibona ni myigaragambyo ubona irimo abanyepolitike inyuma kuko akenshi ugenda usanga imvururu ugenda usanga abanyepolitike bagenda bakananirwa gukora ibintu byabo mu buryo bakagombye kubikora bagashaka kubishoramo abaturage akaba aribo bahura n'ingorane so ariko ugize ngo urebe uburyo imyigaragambyo yakagombye gukorwa nuko bagomba kuyitegura nimba badashaka ko MONUSCO iva igomba kuva hariya ntabwo MONUSCO iri kuri goma gusa iri mu bice bitandukanye nimba ari abanyepolitike bari nyuma y'izo bintu bakagombye kubitegura imyigaragambyo ikaba mu buryo buri pacifique butari viola ndetse ataremo violence bakagenda bakigaragambya bagahagarara bagafunga imihanda bagahagarika ibikorwa kandi bigakorwa mu duce twose aho MONUSCO ihagarariye mu gihe batayishaka kandi ntabwo abaturage bagishwa inama mu makontra abariho hagati y'amasezerano y'ubwo butabazi tuvuge nka MONUSCO urumva inteko ziragenda zikicara zikemeza bagasinya bakabona ingabo ziraje hari icyizere cyari cyari yuko MONUSCO hari kizamara ariko ugize ngo urebe imyaka igize hariya ugize ngo urebe na bajeti yayo ugize ngo urebe na equipment ifite urebe n'imbaraga ziri mu mitwe bahanganye nayo ukuri kuhari ntabwo MONUSCO ubu nyine ikiri muri programme ya peacekeeping iri muri reinforcement kuko irafatikanya na leta kurasa imitwe nta buryo bushobora kumvikana yuko imitwe iri hariya ishobora gukomeza kwafekta abaturage n'izo mbaraga zose bafite
icyo kivuga mushyana he icyo kivuga kuri iyo myerekano nyine mushyana se ba kiana buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru yateka mu banyagihugu akabasaba ahubwo gushikira leta aho kuja eka kusambura no gusahura mu bibanza vy'izo nteko eka no kucicaro c'izo nteko iyo siyo ntumbero bari nziza
ico njewe mvuga nuko abaturage biri abakoze byo kugenda bagatwika bakasahura bakabiriya ni sabotage kiriya ni igitero ntabwo biri mu buryo bwiza bakagombye kubikoramo kandi abaturage bakagombye kubwira leta igasesa amasezerano ifitanye na MONUSCO MONUSCO ikagenda kuko kuja hariya ku kigo cha MONUSCO gutwika madrapo cyangwa gutwika amabuilding no gusenya biriya ni ibikorwa remezo z'abakongomani bariko basenya ubwabo kumva yuko nta shingiro bifite ahubwo bakagombye gukora manifestation bakabwira leta yuko igomba gusesa ari amasezerano bakabwira MONUSCO ikahava kuko nta kimaze
ku bwanyu none Seba akiana ikintu cyo tuma umutekano ugaruka muri jantara niki hariho inteko zizorungikwa mu minsi ya vuba inteko zizorungikwa n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afurika mu seruko izo nteko zo murabona ko zizogira icyo zikoze
ni biriya bibazo byose ugenda usanga abaturage aribo baba ba victime ese iyo nteko yo mu buseruko bwa Afurika ndetse tuvuge East Africa Community ingabo zabo mbese zirashobora kugira icyo zishobora gukora ariko se nimba ibibazo biri hariya biterwa n'ibihugu bimwe muri bigizwe n'uwo muryango ese uwo muryango hatabaye mu ruhare rwabo bateze ibibazo banyiri bayazanira abazira ntambara birumvikana yuko umutekano wagaruka ariko ikibazo njewe ndabona harimo ibyo byose byo kuvuga ngo bafatikanye n'ibihugu bifitanye bifite ukuboko kunini cyangwa aribo basebuja baziriya ntambara urumva ni demo politiki zabikora ntaho bitaniye na biriya za MONUSCO ntacyo batanga.
Mushya ntahe hejo nase Kamanzi ku byerekeye imyerekano n'uruhagarara eka ubwicanyi avuyemo n'ubwicanyi kuko amakuru ariko aratangaza bavuga ko abantu batanu bamaze kugwa mu myerekano y'abanyagihugu muri Kivu baja ku cicaro cishiramwe mpuzabukungu cyane cyane hari inteko basaba ko izo nteko zo kinjura iyo myerekano n'ubwo ruhagarara mwebwe gushika mu bibona gute.
Urakoze cyane munyamakuru Fred. Kongo intandaro y'ibibazo byayo ntabwo abantu bajya bayivugaho. Kongo kuva mu 1800 yari ifite umutekano kugeza mu 1994 Kongo nibwo akaduruvayo k'umutekano muke n'impunzi byatangiye. Ndababara cyane maze imyaka 10 mbabaye kuko abo mubaza bose ntibajya bavuga ku ntandaro y'umutekano wa Kongo. Iyo myigaragambyo iri hariya muri Kongo yo kwirukana MONUSCO ku butaka bwa Kongo ntabwo MONUSCO ari yateje umutekano muke hariya muri kariya karere. Iriya myigaragambyo ntabwo yateguwe na leta ya Kongo. Iriya myiteguro iriya myivumbagatanyo y'abakongomani yateguwe na leta ya FDLR kuko FDLR kuva muri 1994 yakandagira kuri buriya butaka. Kongo kuva mu 1800 ntiyigeze igira impunzi. Ku butegetsi bwa Mobutu bwose ntabwo Kongo yigeze igira impunzi nk'izifite ubu. Uba makambi y'u Rwanda ufashe Gihembe, Kibuye, Gikongoro, Butare, Mahama huzuye impunzi zahunze ziva ku butaka bwa Rucuro, Masisi, Karehe zihakuwe na FDLR. Iriya myigaragambyo iri kwirukana MONUSCO ni ya FDLR yayiteguye ntabwo ari leta ya Kongo yayiteguye. Kuko FDLR buriya M23 ihanganye na leta ebyiri hariya.
Ayo makuru muyakura he mushya ntahe?
Leta ya Kongo igahangana na leta ya FDLR yashinze ubutegetsi hariya.
Ayo makuru muyakura he mushya ntahe Jonas Kamanzi?
Ayo makuru aho nyakura niko bimeze kuko urebye Rucuro, Masisi hayoborwa na FDLR ni nabo basoresha. Ikindi amakuru nuko mpavuye vuba n'imyaka ibiri maze mpavuye. Impunzi zuzuye mu makambi y'Uganda, izuzuye mu makambi ya Masisi ntabwo ziyarimo. Ikosa wenda mumbabare navuga amakosa ane leta ya Kongo yakoze kandi gikomeje gukora. Nge ntabwo njya ku by'u Rwanda, reka mvuge ku ntandaro y'umutekano mukeya na kaduruva guharo muri kariya karere. Ikosa rikomeye leta ya Kongo yakoze rya mbere niri n'ukwakira impunzi zivuye mu gihugu cy'igituranyi zikinjirana ku butaka bwayo intwaro. Umutekano watangiye ubwo ubura. Ayo ni amakuru afatika. Abantu barishwe, inka zaranyazwe, abantu barahunze kuva icyo gihe kugeza n'ubu. Ikosa rya kabiri leta ya Kongo ikora kandi yakomeje no gukora ni ukwanga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntibahabwa agaciro, bagatotezwa, bakicwa, bakavangurwa. Kandi iyo igashaka kwirukana bariya baturage bari njyewe sogokuru Rucondo yari inyamitabo muri 1945 ava independence yabaye mu kwa gatandatu tariki 30 z'ukwa gatandatu mu 1960
ndabona kandi akatujana katujanye mushyana he Jonas Kamanzi ndagusabe umpinyishe ngufi
gukorwa Fred ntabwo ari leta ya Kongo yateguye. Ni myivumbaga kwirukana MONUSCO hariya ugasiga FDLR kuri buriya butaka ni nko kwirukana umujura mu gihugu cyawe ugasiga umwicanyi mu gihugu cyawe.
None mushya na Jonas Kamanzi ikintu kuri kubwanyu umwona icyo garukana umutekano muri rya ntara niki mu kanya gato cyane?
Icyagarukana umutekano hariya mu magambo make ni ibintu bibiri.
Y
ibyo bintu bibiri musha kuja kuvyumva kuri zitata kaburungu radio yacuve wa akaburungu com no ngaha duce dusozera makuru nibiganiro twari twabateguriye muri kano kanya dene nahazwe mwari kumwe kuri micro ndabashimire kumwanya mwaduhaye kugira ngo mutwumvirize bakoze abadufashije mu hinga bw'ivyuma bose turaza gusubira igihe cy'isaha imene minota